Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu vyo kuri iyi saha.
Baremeza yuko nibazo babishye babiye yuko Burundi bukwije ibyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu Burundi. Ego ndashobora kuvyemeza.
Uwo ni Zeferin Maniratanga atwara umugwi w'igihugu ujejwe gutegura imanza, avuga ku ngingo yuko inama yakomeza izobera mu Burundi mu mwaka utaha. Amakuru kuri radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo mu karere tuyahere kuyerekeye Burundi. Inyuma yaho umuryango wa Komesa ugiye uvugiye ko Burundi budashobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta b'uwo muryango, ubu wisubiye ko kuri uyu wa kane hari intumwa za Komesa ziriko zigendera Burundi zemeza ko iyo nama izobera mu Burundi mu kwezi kwa kane umwaka uza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eloje Wirikaneza.
Izo ntumwa zakomeza n'indwi zashitse Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Umugandakazi Martha Elimu azirongoye yemeza ko adakekeranya ko Burundi bwiteguye bihagije kwakira inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bo mu bihugu bigize uwo muryango.
As you all know, we are preparing to hold the policy organs and summit.
Nuko mubizi mwese turiko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Iyi ni inshuro ya gatatu rero tuza kuganira no kumvikana n'amakomite atandukanye ngahategura inama. Nibaza ko Burundi bwiteguriye bihagije kwakira inama. Nibaza kono vyemeza yego ndashobora kuvyemeza.
I think I can confirm. Yes, I can.
Mu kwezi kw'indwi umwaka munyamabanga mukuru wa Komesa Sindisongwenya yari yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji w'u Burundi avuga ko iyi nama ya Komesa idashobora kubera mu Burundi. Ngwenya yari yemeje ko Burundi butagize imyiteguro ihagije yo kwakira inama y'inzego za Komesa abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe n'abatambukanyi babo. Umunyamabanga mukuru wa Komesa hanini yatanga uturorero tutuzu twasa urw'umwe tudakwiye ku bantu bose bo kwitavye iyo nama. Amahoteli atari ku rugero rushemeye, ivyumba biberamo amanama bidakwije, ibisabwa n'amategeko, imiduga yabubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa, nubwo umugwi yari yarungitse Bujumbura wemejwe kwiriho hamwe n'urugero rwa internet rudakwiye. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Komesa byavuga ko kubijyanye na internet inama ikeneye n'imiburiburi ama megawatt 20 ariko yashobora kuboneka akaba atarenga 5. Zefeheman yatanga twari umugwi w'igihugu ujejwe gutegura imanza amenyesha ko abari batumwe ku rubuga barengewe.
Ivyo vyavuzwe kenshi hari abantu baza bakaraba ibintu, hariho n'abandi bavuga. Abaraba rero sibo bavuze, havuze abandi mugabo aba a bari babonye ibiri ibihari kandi mugageje kubumviriza baremeza yuko nibazo babishye babiye yuko Burundi bukwije ivyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu Burundi. Ego ndashobora kuvyemeza. Nanyeka inama yakomeza izobera mu Burundi umwakuze.
Mani natangana ngaruka kuturusho inama ifite igihugu.
Inama nkiyo ni inama ikomeye ihambaye ku gihugu, kuko ni inama hahuriramwo abakuru b'ibihugu benshi, ni inama hahuriramwo abantu bavuye mu bihugu byinshi. Ituma abantu bamenya Uburundi uko buri, kuko uno munsi mwagiye kuraba Uburundi mu binyamakuru bitandukanye asanga Uburundi bavuga uko butari. Mugabo umuntu aje akirabira uko bimeze atagenda avuga Uburundi uko yabubonye. Icyo ni kimwe cya kabiri, usanga haje abantu benshi hama bigaca bituma ibintu by'imigenderanire biba byiza, bigatuma kandi amafaranga abantu bafise amahoteli basanzwe bafise ibicanke biriya bashobora kuruka muri ico gihe haba hari haya manama, kubera bari abantu bashika barenga ibihumbi bibiri bazanywe no gukwirikirana ibikorwa vy'iyo nama.
Umuryango w'ubutunzi wo guhanahana ibidandazwa wakomeza uhurikiye mu bihugu 19 vyo muri Afrika yo hagati hamwe n'iyo mu manuko. Isoko ryawo rimwe abantu barenga imiliyoni 450. Ku mwaka ku mwaka binjiza imiliyari 170 z'amadolari y'Abanyamerika nk'uko ibitigiri vyo muryango bivyerekana. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ku munsi ugira kane ihiganwa ry'amakinga ritanguye kuruno wa kane abasiganywe ku birometero ijana na kimwe bava muri komine Kirasazi mu ntara ya Gitega bagana ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Ku nshuro ya gatatu umunonotsi aturuka mu gihugu cya Uganda niwe yongeye kuba uwa mbere, umurundi yaronse ikibanza cya kane. Ibindi kuri inkuru turabicikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Kuri uyu munsi ugira kane ihiganwa ryahereye muri komine Bukirasazi iri mu ntara ya Gitega rigana ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ku birometero ijana na kimwe. Umuganda Charles Kagimu niwe yasubiriye kuba uwa mbere mu kwiruka ivyo birometero mu isaha zibiri iminota mirongo itanu n'amasegonda mirongo ibiri n'atanu, yakurikiwe n'abanyakenya babiri. Umurundi Uwimana Ahmad niwe yaronse ikibanza ca kane mu kwiruka ivyo birometero mu masaha abiri iminota mirongo itanu n'umwe n'amasegonda atandatu. Uwimana Ahmad arashima ico kibanza.
Ejo vyaratugoye kubera imidugo miremire, mugabo uno munsi vyagenze neza, nashoboye kugerageza, ndashobora kuba uwa mbere mu Barundi, mu banyamahanga naho mbu wa kane, kandi nkaba nabuze umuntu ankwega iyo hagira uwundi ankwega. Ndazi ikibanza cya kabiri nari ku kironka.
Murafisa babamenyereza babafashije kuno munsi mubona kugira ngo ronke kino kibanza.
Bagerageje kutubwira kuntu twataka, kandi je nkataka je nyene mugabo nkabura abantu bafasha imbere, cyo gituma bace bagenda barasiga baca bankina. Urumva nubundi nagerageje nibaze yuko biriko biragenda neza, natwe twabonye imikenyuro tuzoza turafashanya.
Umurundi kazi nifasha Delphine naho uno munsi atashoboye gusiganwa kubera isanganya yagize ku munsi ugira gatatu, arashima igikorwa yakoze.
Lendi abigeme bakinye bose, ariko muri abo bigeme twashoboye kwiruka ibirometero bingana. Je nirutse ibirometero nk'iby'abahungu birutse, naho nyine ndagerageza ubwa kabiri nje niruka ibirometero byose abindi bigeme batashoboye gukina, naragerageje uko nabibonye.
Adolphe Rukenkanya asanzwe ari umuhinga mu by'ubunonotsi bwo kwiruka n'amakinga, akaba yarabaye n'umushikiranganji w'inkino mu Burundi, avuga ko Barundi bariko barahigira vyinshi.
Ubwa mbere hashobora gutunganywa ihiganwa nk'iri course par étape Tour du Burundi, nta mwana avuka arimwe ngo yuzure ingovyi. Niho tukinatangura, abandi iyo bamaze gushika rwego rushemeye baraheza iryo higanwa ryabo bakasaba ishyirahamwe ry'isi yose rya bita Union Cycliste Internationale ikagemeza ubwo rwego twese ntiturashikako. Ariko ikinezereye ni uko twaronse urwaruka ruvuye muri East African Community, twahigiye ibintu byinshi kuko nk'abanonotsi bacu n'ubwa mbere bashoboye kugira aya makurse par étape mu gihugu cyabo. Abanonotsi barabonye mbega kurse par étape imeze gute, kandi n'abatunganije iriganwa bariko barahigira vyinshi. Aho ngutuntu twagiye turacamwo muri organisation technique, mu vyerekeye chronometrage, mu vyerekeye gukurikirana course caravane ibitunganije gute, ivyo byose ni ibintu turiko turiga.
Abanonotsi basiganwa ku makinga b'Abarundi bose baturuka mu bibaya vy'Imbo, Gihanga na Gatumba. Aho naho Adolphe Rukenkanya arafite insiguro.
Bari ku mirimo yabo ya misi yose, hariho nk'abenshi usanga bacuruza amata i Bujumbura, vyamwa, amatomati, bakora akazi kabo ariko n'ukwimenyereza bariko barimenyereza. Icyo no kubwira cyoco nuko kumbure tutare bwagire ako kigoro ko gutwara amahiganwa mu ntara mu gihugu hagati. Ubu rero nk'ubu duciye muri izi ntara zitandukanye za Makamba, za Bukirasazi, za Cankuzo, za Karuzi nyene, twizera yuko aha hose tugendeye bazoca badufatira ko karorero kugira nabo bategura amahiganwa yabo.
Abanonotsi basiganywe ndetse n'abateguye iryo higanwa barashima uko umutekano wari wifashe mu mabarabara bagiye baracamwo. Donatien Birute gusa komiseri ahongo ya kare k'igipolisi mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'Uburundi nawe nyene arabishingira intahe.
Twarateguye inzira turi kumwe imbere y'uko bibaraheze nk'indwi zibiri, turagira iyo nzira yose baducamwo, hama turabona icyo tuzabwira kugira ngo dukingire abo bantu bakoraga iryo higanwa ntihagire uhura n'isanganya, kubera ko ni umutekano wo kwibarabara. Icyo gituma twaca tubwira ati reka tubazibirire umunsi yiriho uko ashobora ahageze inguvu atakintu kimudogoye, atakintu kimuciramo. Rero gushikira umunsi ku munsi ugira kane vyagenze neza, nta gisita na munsi w'ishibere vyagenze neza cyane.
Higanwa izosozerwa ejo kuwa gatanu, aho bazosigana bava muri komine Buhiga y'intara ya Karusi baja ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu Cankuzo. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Ikinyamakuru The Standard chandikigwa muri Kenya casohoye ku munsi wa mbere inkuru ivuga ko igipolisi cy'igihugu cya Uganda gifatanije n'igipolisi cya Tanzania cataye mu mvuto abanyarwanda bagera kuri 40 bavugwa ko bari bagiye mu myimenyerezo ya gisirikare muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo. Jean Paul Turayishimiye umuvugizi w'umugambo utavuga rumwe na leta y'u Rwanda RNC mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Etienne Karekezi arasobanura nimbo niba abo bantu arababo.
Bwana Jean Paul Turayishimiye, abo bantu polisi ya Uganda yafataye muri yombi nabishaka ryanyu?
Oya, ntabwo arabishaka ryacu, ndetse abavuga ko arabishaka ryacu ni guverinoma ya Kigali cyangwa se ibinyamakuru bya guverinoma ya Kigali, ariko ntabwo polisi ya Uganda inavuga ko ari abarwanashyaka bacu. Ivuga ko ibyo bintu bigifite igihe kugira ngo bazamenye umwirondoro wabo.
Ni ukubihakana?
Oya, ntabwo ubu ngubu urumva n'ababafashe, ababafashe ntibavuga ko baza bari bo. Biragoye rero kuvuga ko abo bantu ari abacu, kuko n'ibintu bavuga bajyaga gukora ngo bajyaga mu myitozo, kandi uzi ko nako sinzi kubiza, ariko nta myitozo dufite.
Nibyo ibinyamakuru byabitangaje bivuga ko abantu bari bagiye gukora imyitozo mu nkambi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se mufite inkambi isabwa z'imyitozo?
Ibyo nyine ni ibinyoma bimaze iminsi bivugwa na guverinoma ya Kigali, kuko ikibazo kinatangaje nuko banavugaga haramaze iminsi bavuga ko leta ya Uganda idufasha gushaka ngo abantu barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda, noneho mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa bakavuga bati leta ya Uganda yafasha abantu bajya kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ukibaza rero niba koko nibyo bintu binahari, niyo nkambi rero byo kwirirwa wabishakira muri biriya binyamakuru cyangwa se mu nkuru zandikwa na biriya binyamakuru, biragaragaza ko ari propagande za leta, ariko ko nabo ubwabo bazi ko ari ukuri ko izo nkambi zidahari.
Mukumva se mwebwe musesenguye cyangwa se dushyize mu gaciro impamvu leta y'u Rwanda yakwirakwiza amakuru nk'ayo, niba koko muvuga ko nta nkambi mufite aho muri Kongo, mukavuga ko abo bantu bagera kuri 40 atari abanyu, yaba ari ukubera iki?
Urabona kuva aho leta ya Uganda yatangiye gufata abantu bakoraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo no gushimuta impunzi z'abanyarwanda zashatse ubuhungiro muri Uganda, habaye ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'izo guverinoma zombi. Ibyo rero bituma leta y'u Rwanda ikomeza gutangira gushaka impamvu kuri leta ya Uganda, inashaka kuvuga kubitirira ko bafasha imitwe irwanya leta y'u Rwanda, ariko mu by'ukuri tuzi ko ibyo bintu batigeze bivuga kuva ubwo abitwa ba René Rutagungira bari bamaze gufatwa gutabwa muri yombi, bavuga yuko bashinjwa ibyaha birimo gushimuta impunzi z'abanyarwanda mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse bamwe bakavuga ko hari n'abapfuye bakeka ko barabigize mu ruhare. Kuva icyo gihe rero leta y'u Rwanda yatangiye kujya yisobanura, ndetse idashaka kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara, igatangira kuvuga ko leta y'u Rwanda ahubwo ngo ikora n'abarwanya ubutegetsi. Ibyo rero nibaza ko ari aho byaturutse, kuko urebe n'igihe byaziye, byose byaje ubwo leta y'Uganda yari imaze gutangira gukora umukwabu ku bantu b'intasi z'u Rwanda zakoreraga muri Uganda mu buryo butemewe n'amategeko.
Ariko nanone bwana Turayishimye, umutwe wanyu RNC ihuriro nyarwanda, ku nshuro zitandukanye leta y'u Rwanda yagiye ushinja ko waba ufite ibikorwa bya gisirikare, ikawushinja ko hari nubwo uza gutwara abantu mu Rwanda ukajya kubatozwa gisirikare, hari n'abantu baburanye mu nkiko z'u Rwanda bashinjwa kuba bakorana n'umutwe wanyu wa RNC mu buryo bunyuranye, bivugwa ko baba baragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubusanzwe mu karere k'ibiyaga bigari hariya mu bihugu bitandukanye, mwaba muhafite ikigo cya gisirikare mutorezamo abantu banyu mu buryo bunyuranye?
Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo rero bikaba ari byo dukomeza kwamagana twivuye inyuma biri naretse ne mu bikubiye mu itangazo nashyizeho umukono, kuko ibi bintu turabizi neza ko buri gihe leta y'u Rwanda ikunze gushaka ko haba byumvikana ko abarwanya ubutegetsi bwabo ari abantu bafite imitwe y'intwaro. Ntabwo turi aba mbere bababirezwe. Urabyibuka ko Madame Victoire Ingabire bamuregaga ko afite ngo indake yacukuye mu rugo rwe yararagamo. Ibyo nibyo banareze abandi barwanashyaka ba P5 bari muri Kigali, babireze buri muntu wese wagiye ugerageza kurwanya ubutegetsi. Ntabwo rero bidukanga kumva bakomeza kutugerekaho inkambi za gisirikare. Inkambi za gisirikare ziramutse zihari zaba ari za Kigali, kuko niyo ibimenyereye cyane, yatoje imitwe itagira uko ingana guhera kuri za FDL ubwo bafashaga wahoze ari perezida wa Congo, perezida Laurent Kabila, batoza CNDP yari kuriwe na Laurent Nkunda, batoza M23, batoza RCD, ntabwo ibyo ari ibintu bishyashya. Ubwo rero noneho iyo badashaka ko hari umuntu wavuga uruhare bafite mu guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye, bahita bavuga ko hari iyindi mitwe ibarwanya, kandi iyo mitwe koko bakayitirira ingabo zidahari. Ariko birazwi neza ko Leta y'u Rwanda ariyo ikora imirimo nk'iyo ngiyo, ndetse ibyo biranazwi, yigeze no kwirukanwa ku mugaragaro muri Congo.
Ndabashimiye Jean Paul Turayishimye, ni umuvugizi w'umutwe wa politiki RNC, ihuriro nyarwanda tuvuganye ari mu mujyi wa Boston, inaha muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu gihe tubandanya kwihweza ku bintu byagenze mu biganiro byahuje Abarundi Arusha ku nshuro ya nyuma, mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na Pascal Ziminani, umwanditsi w'umurundikazi aba muri Canada, yitavye ivyo biganiro akaba akurikiranira hafi politike y'igihugu. Pascazi atangura avuga icyatumye yitaba ivyo biganiro n'ico yari yiteze cari kuva muri vyo.
Je nitabye ishirahamwe girwa Forum National des Femmes n'iryo rya yantumiye. Sinagiye nk'userukiye Abarundi kazi baba hanze. Nagiye ntumiwe nk'umurundi kazi aba hanze, ntumirwa na Forum National des Femmes.
Utubwira ico wari witeze ko gishobora kuba canke kuva yarusha muri biganiro byari bihuje Abarundi?
Je nari niteze yuko nkurikije uko nabonye participation yagenze muri mu bihumbi 2016, kwari divise hama n'amapoint kwa diskita yari menshi yari atandukanye. Muri 2017 nari nize yuko tuzoba tumaze gushika kure, tumaze kuba umwanya wo kwiyumvira, umwanya wo gutsinda ishavu, umwanya wo kugerageza kwiyumvira ku by'abandi baba baravuze kugira ngo dutegere umubabaro wabo canke dutegere kubera iki bashavuye, hama tugende. Ubu muri 2017 tuvuga tuti tugiye kumvikana, tugire kuco dushikanaho kugira ngo mu 2018 tuzabandanye tuvuga akazoza k'igihugu akahise twagashize ku ruhande, mugabo siko byagenze.
Nurugishika iyarusha ku ihoteli ubona n'abanyepolitike abava amashirahamwe atandukanye, nk'uko uvuze ko wari wifuze ko benshi baba baratsinze ishavu, wabona baganira gute, wabona bari bameze gute, nk'umuntu yaravuye mu mahanga ataravuye mu Burundi wabibona gute?
Afite ikintu kintangaza cyangwa kinezeza novuga, nuko tutari muri sare yaho tuvuga iby'igihugu, turi muri koridor, turi muri restaurant tuko turafungura, turi hanze tuganira twese, dutera inkuru tugatwenga. Urumva je ngishika nakiriwe n'abakenyezi bari mu migambwe, nari narabonye muri 2016, urumva twari tuzinanye ku masura tunaganira tuti ye waje ti nawe waje, urumva tuganira tutaje muri kadri imwe kandi tugahuza tugatera inkuru tugatwenga. Biza gupfa hageze ko duterera maide yacu ivyiyumviro, aho niho duca dutandukana, ariko tutari muri sare ngo dukore ku vyiyumviro by'igihugu. Turiko turafungura nka jewe ashakfana, igihe cyose nafungura najya gusangira n'abantu sate bari mu mugambwe, sate abakenyezi bagize imigambwe yabo, sate abakozi bo muri Union Europeenne cyangwa abakozi bo muri groupe ya Mukapa. Naho najya gusangira n'abantu batandukanye kandi bose twaraheza tugatwenga. Urumva byose biza gupfa hageze ko dushira ku rwandiko iziyumvira twiyumvira ku Burundi.
Icyo wabona batandukanye ko cyane gose, wabona umengo iki ni ntabanduka ntigishoboka, cyari nk'ikihe cyangwa bibiri woba warabonye, wabona umengo kuri iki kintu ntibashobora kumvikana?
Ibintu nabonye ni bibiri. Ikintu kimwe ni ingene twumva umutekano. Bamwe baravuga bati umutekano waragarutse mu Burundi, abari hanze nimutahe, nimuze mwegere abanyagihugu mushaka kugira kampanye elektorale nk'abari mu migambwe, muze mwegere abagumya banga banyu kugira ngo mutangure mubiyegereze kugira ngo mutegure amatora. Nabandi nabo bakavuga bati oya, umutekano ntuhari, ku kintu cy'umutekano ntitugihuriza. Ko bamwe bavuga bati Abarundi barajya bakaryama, Abarundi barajya kubuze, abandi barajya ku mashuri, abandi nabo bati hoyaye, hari Abarundi babandanya babura ababo, hari Abarundi babandanya bafungwa, hari abana bagifunzwe kuva muri 2015 urumva ikintu cy'umutekano nti amagrupe menshi ntagihurira navuga yuko ari amagrupe abiri atagihurizaho abavuga bati umutekano wagarutse n'abandi bavuga ati umutekano ntiwagarutse hama ikindi nacyo batumvikanaho abari mu migambwe ni itegurwa ry'amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari abavuga bati ni muze mwegere abagumyabanga banyu ni muze mugire kampanye elektorale n'abandi nabo bakavuga bati hoya twebwe dukeneye yuko nituza guverinema iduha sekirite spesiyali yuko tuba proteje hari nabo nigeze kumva barimo baravuga yuko bakeneye abazacungera umutekano wabo bavuye hanze atari igipolisi canke igisoda cy'u Burundi kizobacunga urumva rero kuri ico kintu ntibagihuriza ko
nk'abari mu mahanga nko muri Canada tuvuge ahuba abogendera bobo bipfuza ko iyarusha hava mwiki ahanini ku kuri diaspora iri muri Canada tuvuge abenshi babona ko hava mwiki cyangwa bipfuza ko hava mwiki
sinshobora kuvuga ku izina rya diaspora yo muri Canada kuko no muri Canada turi divise en fait muri Canada turi divise guhera 2015 harabari bashigikiye coup d'etat hari nabandi twarwanyije coup d'etat naje ndimo konize yuko ubutegetsi muri demokrasi bugomba kuva mu maboko y'abanyagihugu ntibugomba kuva muri coup d'etat urumva rero kubw'icyo kibazo cy'ukuntu muri Canada turi divise sinshobora kwipemeta kuvuga ku izina rya diaspora y'abari muri Canada ngabo kuri bamwe tuganira abo tugira ama échange hafi kila munsi twe twiyumvira yuko twagombye gushika aho twiyumvira kazoza k'igihugu tukiyumvira tuti ni gute amatora agomba gutegurwa umunyagihugu akaba ari wagira ijambo rya nyuma mugabo ayo matora agategurwa hariho umutekano wa kira murundi wese nta murundi arabwa nabi nta murundi arabwa igitsure kubera adasangiye umugambwe n'uwundi bikamera nko ngaha muri Canada no ngaha iwanyu muri Etazini nuko umuntu mamudahuje umugambwe mamudahuje ibyiyumviro politiki mugabo ntibituma mubabansi muguma muri abagenzi muguma musangira muguma mukorana yandi ma activite hamwe urumva twe twiyumviraga yuko abarundi twagombye kugera kuri iyo ntambwe yo kutabona yuko kudahuza ivyiyumviro politiki bisigura kubabansi cyiyumvire cyo kumva yuko kuba tudahuza ivyiyumviro politiki ntibivuga yuko umutekano wawe utagombye kuba hasire donc umurundi wese peu importe iziyumviro politika afise yumve ko ari mu Burundi afise umutekano kandi afite uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byiwe ababanyi abanywanyi b'umugambwe wiwe nta na kimwe abaye urumva umutekano ku Barundi bose peu importe orientation politique
turaza kugaruka ku bindi bibazo nk'umuntu aba mu mahanga yagiye mu biganiro iyarusha wabonye ibintu byifashe n'intererano yawe cyane cyane ko ukurikiranira hafi politike y'igihugu ukaba waranditse n'igitabo kuri politike y'uruhara rw'abakenyezi muri politike reka tuje ku murongo duhe akaryo abanyonyi biradishwe ijya Amerika nabo nyine batangure bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro duhere kuri Celestin wiwe neza Celestin
yego hari imigwi mutumira ikaravuga ijyanye n'uko bamwe bavuga bahurira yarushya bakavuga yuko umutekano uhari hakaba n'undi mugu bavuga yuko atamutekano uriho nico nagomba kubwira ndabikubwira kuvuga nka mu Burundi uko bimeze je niho ndi iyo umaze kuba ibyumviro byawe udashyigikiye leta ihari ego muri icyo gihe wewe umutekano wawe ntiweza ngo worohegwe ni kuvuga abashyigikiye leta baroroherwe abatayishyigikiye ntiborohewe ego nuko niko bintu niko bisembwe bimeze niba bavugisha ukuri ibintu bayivuga uko biri niko bimeze ngaha bagomba yuko uwo ari we wese abashyigikiye iyi leta ihari uko biri ngaha mu Burundi
Celestin none ko tuzi ko hariyo imigambwe itandukanye mu Burundi kandi abanywanyi baho bariho bobo nabo nyene umutekano wabo ntukingiwe ni ukuvuga yuko atabandi bantu mu gihugu batari abasende DFDD bari ku butegetsi batekanye nico ushatse kuvuga
abo bariho bari mu yindi migambwe bari mu Burundi ariko bishira hejuru bari nyegeze turi nyegeze muri Rwanda.
Iyo uvuze kwinyegeza ni mu vyiyumviro canke no kutava mu mazu bimeze gute?
Mu vyiyumviro no kuvuga urenze umenyekana uwo munsi ndabizi ucugira ikibazo. Ego
uherereye he ga Celestin?
Ega.
Ego ndahera kuri Celestin yitega yakwavuga yuko abadashigikiye umugambwe CNDD-FDD umutekano wabo utameze neza. Amicho kintu Etienne nawe yagisubiyeho. Aba imakamba avuga yuko abantu bahura bahura muri groupe batari muri CNDD yuko umutekano wabo utabumeze neza nabo. Zinagombye kuvuga yuko ibyo biri mu byatumye duhaguruka tukaja kuganira, kuko namba hari abantu bumva ko nta mutekano hari mu gihugu, abandi bakabyumva urumva ko hari ingorane. Urumva niyo mpamvu twagombye kugira ngo tuganire twumvikane tuti ni gute umurundi n'umurundi kazi ahari hose mu Burundi agomba kumva yuko afite umutekano. Urumva ibiri mu byatumye duhaguruka kugira ngo tuje kuganira. Hama rero kumva yuko abahura babatera canke bakababuza guhura, je nibaza yuko iyo iri mu ngorane ya kahise ku Burundi, kuko kahise ku Burundi ni kahise kakajagari, ni kahise kimipango mibi, ni kahise ntidufise kahise keza. Icho kintu nibaza yuko chama cyadukurikiranye kigatuma tutagira confiance ku bandi, kuko bawiyumvira uti bahuye bari kubapanga bibi, bahuye petetse bari kubategura indi kudeta, canke bahuye petetse basindi mipango mibi bari kubarategura. Nibaza ko icho ni ikintu kizahera tumaze kumva yuko Uburundi ari ubwa twese, twese tumaze gushikaho twumva ko tutagomba guhura kugira ngo tugire imipango mibi yo kugambanira igihugu, ahubwo tugahura kugira ngo tugire imipango yo kuraba ukuntu twateza imbere igihugu cyatubyaye.
Kuri cyo nyene warivuze kandi ko abo wabonye Arusha bava mu migwi itandukanye, mu migambi itandukanye, uko babona barasangira bagatera inkuru bagatwenga bakanezerwa kandi bicaranye bafise ivyumviro bitandukanye. Niyo aba uhora uja mu Burundi uhora ubibona yuko abari mu migambi itandukanye bashora kwicarana bakaganira bagatwenga bakanezerwa.
No sema ko batangira bakanezerwa, ahubwo baraja no ngaho bagasangira n'akayeri gushika naho ubona yuko nta wishisha uwundi. Ni naho nagomba gushika. Je ubwanje naregereye Madame Alice Nzomukunda hama ndamushimira ukuntu yatashe mu Burundi, ndamubaza nti mu Burundi ni gute? Urumva nagomba numve namba kuvaho yatahiye mu Burundi ku mutekano wiwe ntawo yabafise kubera yarahungutse. Mbariye yuko ari sawa, hama ndi umuntu nkunda kuganira n'abantu batandukanye, nagiye no kuganira na n'umukuru w'igihugu wa kera Sylvestre Ntibantunganye. Nawe namubajije uko nyene kuko murazi ko nawe yamye hanze hamara taha. Nawe naramubaze nti mu Burundi ni amahoro? Yambwiye ati ni amahoro, dufite utugorane ngaha no ngaha mugabo sava en general. Urumva rero je nibaza yuko abo bapolitisiye bo hejuru bari bari hanze y'igihugu bakaba baratashe bubwa bakaba bivugira yuko umutekano wabo ntanze akarorero ka babiri nashoboye kuganira nabo amaso ku yandi. Bakaba baratashe bakumva ko umutekano wabo ari sawa. Je nibaza yuko tubandanyije tuvuga ko nta mutekano hari, tuba turimo turatera ubwoba n'abandi bapolitisiye bahunze bari hanze. Nibaza yuko nabo bagombye kugira ubutwari nk'ubwo Alice Nzomukunda yagize, nk'ubwo Sylvestre Ntibantunganya yagize, bagataha kugira ngo ubwo bagende babyibonere n'amaso. Hama nabo bazabwira abandi ati natwe turabayeho namwe nimuzi twubake igihugu hamwe.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC inshuti mwese mwari kumukurikirana ibiganiro tubaye tubafitiye kuri iyi saha. Aha niho bigarukiye, tuboneho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Makuru mwashikijwe na Fideni Yongabo, ndabashimira yo kuba mwaduteza amatwi, ndabatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu bikurikira.